mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha.
Ko yivugiye ngo uruganda rurakora wunganira uruganda akavuga ati rurafunze hari abasekirite babo n'urukiko rwari kuza ruvuga ati tujye kureka ikimenyetso tujye kuri urwo ruganda kuri urwo ruganda rukora
harimo ko imitungo yabo n'ubundi hafi ya yose iri mu gihugu kwa ni gafite hanze y'igihugu iri mu gihugu yasaga naho hafi yose yafatiwe.
Abo n'abanyarwanda bavuga ku cemezo ca sentare y'ubucuruzi ya Nyarugenge n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kubijanye n'imitungo y'umuryango wa nyakwigendera Asinapol Rwigara uyu yahoze ari umunyemari mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye imyiyerekano yarayibaye mu gisagara cya Nairobi muri Kenya abayikoze basaba ifungurwa ry'amateleviziyo yapfunzwe kuva kuwa kabiri w'indwi iheze hamwe n'inkuru yerekeye uguhimbaza k'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi warayibaye ejo mu Burundi n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Waramutse neza Aloise.
Waramutse Oriane tuyahere mu gihugu cy'ibanyi. Leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa mbere niho yafata izindi ngingo ku gihugu cy'Ububiligi mu gusaba ko ibiro by'abaserukira ibyo bihugu bibiri byugarwa kandi n'ingendo ikompanyi y'indege y'Ababiligi Brussels Airlines igira ikinshasa zigabanywa kuva ku minsi ndwi gushika ku minsi ine buri ndwi. Umuhanuzi wa Perezida Joseph Kabila yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana kandi yamaze kumenyeshwa igihugu cy'Ububiligi. Haraheze rero indwi zibiri Kinshasa isabye ko ibiro Schengen bitangirwamo visa kubaja i Buraya biri Kinshasa vyugarwa. Ni nyuma yaho ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere Ububiligi bushikirije ko bugiye gusubiramwo imigenderanire n'abategetsi ba Congo gushika habaye amatora yemewe na bose. Imigenderanire hagati y'Ububiligi na RDC yunyuwe n'icuka kibi cya politike muri Congo aho ikiringo cya Perezida Joseph Kabila cyarangiye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2016. Amatora yarategekanijwe mu mpera za 2017 yungururijwe mu mpera za 2018 uyu mwaka turimo. Abandi icuka kitifashe neza ni Sudani y'Epfo na Leta Zunze za Amerika. Sudani y'Epfo rero yaratumye ko ambasaderi wayo muri Leta Zunze za Amerika inyuma yaho mu ndwi iheze Leta ya Trump ifatiye ico gihugu ibihano bikibuza kugura ibirwanisho. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu wa Sudani y'Epfo Taban Deng Gai yatangaje ko iyo ngingo ya Leta Zunze za Amerika izogira ingaruka mbi ku twigoro two kuronderera umuti mu mahoro intambara mu gihugu ciwe. Impande zibiri zerwa n'intambara muri Sudani y'Epfo zarasinye amasezerano yo guhagarika intambara mu kwezi kwa 12 amasezerano yaho nyanzwe n'izo mpande zibiri hatarenze iminsi mike. Icegera cy'umukuru w'igihugu yagabishije ko iyo ngingo ya Amerika izoca intege Leta ya Sudani y'Epfo. Yagiriza Amerika kuba yaragerageje gukoresha inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi kuri iyo ngingo yo kugifatira ibihano ku birwanisho kuva mu mwaka w'2016. Tugarutse muri RDC intambara ifatiye ku moko mu buraruko bushira ubuseruko muri ico gihugu cya Congo yahitanye abantu 24 amazu aharurwa mu majana araturirwa aratokombera. Abategetsi muri RDC batangaza kuko gutana mu mitwe kwabaye mu ndwi iheze mu ntara ya Ituri hagati ya moko y'abahema hamwe n'abalendu. Intandaro y'iyo ntambara ntiramenyekana ariko ayo moko uko ari abiri yamyankana urunuka kuva kera. Abasirikare ba ONU bo mu rwego rwa MONUSCO bavuga ko bagiye gutohoza ivyo vyabaye. Tukibandanya makuru muri Afrika uburongozi bw'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika EF ejo ku munsi wa mbere ntibwashoboye kumvikana ku cokorwa Perezida Jacob Zuma bahanye isango ryo kongera kuzohura ejo ku munsi wa gatatu bavugane nimba Zuma yokinjura ku butegetsi. Iyo nama yabaye mu gihe ku munsi wa kane bitegekanijwe ko ashikiriza imbere y'inama nshingamateka ijambo yamavuga uko umwaka utashe yerekana ingene igihugu cifashe. Uwo ni Perezida Jacob Zuma. Ku munsi w'Imana abategetsi bakuru ba ANC bari bahuriye ku kirimba kwa Zuma giherereye mu gisagara cya Pretoria mu nama basigura ko yari igamije gukingira ineza y'igihugu hamwe n'umugambwe ANC. Nta tangazo ryashikirijwe ku byashyizwe ko muri iyo nama. Imbere yo kurangiza inama ya unijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere yarakoranye kugira yige kuri Siriya n'inyuma y'amaraporo avuga ko hoba harakoreshejwe ibyuka by'ubumara muri icyo gihugu. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yabwiye ako kanama ati turafise amaraporo avuga ko Leta ya Bashar al-Assad yakoresheje ibyuka byo mu bwoko bwa chlorine ku banyagihugu biwe incuro zitari nke mu ndwi ziheze. Hari vyemeza biva ku bo vyatewe. Amakuru ava mu baganga hamwe n'abatabara muri Siriya avuga ko abanyagihugu batari bake bafise ibimenyetso vyemeza ko batewe ivyuka vya chlorine, harimwo n'ibimenyetso byo guhema nabi hamwe n'akamoto ku mpuzu zabo inyuma y'igitero cyakozwe mu gisagara cya Sarakebe ni mu ntara ya Idlib ku munsi w'Imana.
Harakoze mugenzi wacu Aloyz Bigirimana ku makuru adushikirije. Unaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere muri Kenya ejo ku munsi wa mbere harabaye imyerekano mu gisagara cya Nairobi. Abayikoze basaba ifungurwa za televiziyo zafunzwe ku wa kabiri w'indwi iheze. Iyo myigaragambyo yateguwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ayo mateleviziyo yafunzwe n'ubutegetsi bwa Kenya ubwo yari yerekanye irahira rya Raila Odinga. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abari mu myerekano baharugwa mu majana bakaba bahuriye hagati mu gisagara cya Nairobi mu bibanza bizwi cyane harimo nk'icyitwa Ambassador. Bari bafise ivyapa byanditswe ko ngo not in my country bisigura ngo ndavyanze mu gihugu canje. Imigwi ibiri ikomeye y'agateka kazi na muntu niyo yatunganije iyo myerekano. Nayo ni umugwi wa Kenya ujejwe agateka kazi na muntu hamwe n'igisata cy'umuhari mpuzamakungu w'abanyamategeko. Njonjo mu bakuriye igisata cy'uwo muhari yari mu bagiye mu myerekano.
We are here as Kenyan citizens saying that we are concerned about the dangerous
tulingaha nk'abavuka gihugu ba Kenya bariko bavuga bati turarajwe ishinga na kagi gihugu kiriko cerekezamo urazi byabaye mu mezi n'indwi ziheze. Twabonye inyifato z'intwaro z'umukazo zigarukanywe. Tulingaha kubahiriza ibyo nshingiro ryacu tuvuga ko tutazigera twifatanya na leta yahindutse nk'umugwi wabicanye babacangero. Twarabonye amateleviziyo ya mbere abanyakenya baronka ko amakuru hagati mu gihugu y'ubugarwa. Abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bahagarikwa ata amategeko akurikijwe. Iho nyango ajyagataka kazi na muntu n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ubu dufite agatsiko k'abantu batwaza umukazo bashaka kutugarukana mu gikenya cy'intwaro y'umugambo umwe. Uwo mukenyezi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko yashimye kureka imirimo yiwe aza kwifatanya n'abandi kubera yifuza igihugu ciza abana biwe bazokuriramwo.
Watu wamechoka na ugandamizi. Tumechoka
abantu barujwe na gakinyizo. Twarambiwe no gukinyizwa. Jewe naje kubera nifuza ko abana banje biga bafungura. Nshaka Kenya yidegenja. Nkeneye igihugu cigenga cy'umutekano. Kenya yarononekaye kandi irakomeje. George Kegoro ahagarariye umugwi wa Kenya ujejwe wagati y'akazi na muntu we yagiriza leta kwivanga mu bikorwa by'ubutungane.
Cha kwanza kabisa ni kwamba tumeona ugandamizi mkubwa dhidi ya vyombo vya habari. habari. TV stations zimefungwa. Mahakama imesema zifunguliwe.
Icyambere nuko twabonye agakinyizo gakomeye gakorerwa itangazamakuru. Amateleviziyo yarugawe ubutungane bwavuze ko yugururwa ariko leta yabisuzuguye gushika ubu. Rero turi hano tuvuga tuti iki gihugu ni cyacu si cya leta. Kandi inzira imushoboka gutuma tubana abanyakenya nuko twicarana hamwe tukaganira ku kintu cyose tukacemeranya. Nta ushobora guca mu nzira y'iwakoresheje igikenye. Nibishoboka hanyuma leta tuyisaba kureka kwica abantu, kubafunga, kugara amateleviziyo, ireke ha ubwigenge bw'itangazamakuru. Ku munsi wa kabiri w'indwi iheze, amasaha make imbere y'uko Raila Odinga arahira nk'umukuru w'igihugu cya Kenya, leta yugaye amateleviziyo atatu yari kwerekana ikibiriraho ibyariko bibera mu kibanza cyitiriwe Uhuru Park Odinga yarahiriyemo. Ayo mateleviziyo ni NTV, Citizen na KTN. Umunsi umwe imbere yaho, urwego rw'igihugu rucunga itangazamakuru rwari rwagabishije kwimenyesha amakuru bizokwerekana ibirori by'irahira rya Odinga bizofatirwa ibihano birimwo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bwa Kenya. Ukutumvikana muri politike muri ico gihugu vyatanguye mu mwaka uheze. Mu kwezi k'umunani, Raila Odinga yari umukandida w'unaninasa utavuganwe n'ubutegetsi, yavuze ko yatsinze amatora ya perezida hanyuma asaba ubutungane kwanka ivyayavuyemwo. Sentare ntanyuzwe wa Kenya yaramwumviye isaba ko asubirwamwo mu kwezi kw'icumi. Ico gihe yanse kuyajamwo, ahamagarira n'abamushigikiye kutaja gutora. Intsinzi cisubira gutahukanwa na Uhuru Kenyatta yari yitoreje ikindi kiringo ca kabiri c'imyaka itanu. Mundu wiheze umwe bwa Afrika bwavuze ko bwiyamirije ingendo ya Odinga yo kwimika nk'umukuru w'igihugu kuko ishobora kubuzana imvururu mu gihugu. Amerika nayo yasiguye kutewe umutima uhagaze n'ibiriko biba muri Kenya. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Andi naho imyaka 27 irarumanye abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ibirori byo kwibuka iyo myaka iheze ku rwego rw'igihugu byahimbarijwe mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa mbere. Byari biremeshejwe na Perezida Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko ubumwe bw'abarundi bwatosekajwe n'abo yise abakoloni bababajwe n'ukuntu basanze abarundi bafatanye mu nda. Ni nkuru ya mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Kucivugo kigira giti dukomeza ubumwe bubi nkingi ya mahoro na demokarasi mu gihugu cacu. Ibirori by'uno munsi mu ntara ya Gitega vyabirongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, vyuguruwe n'ibisabisho vy'abaserukiye amadini yemewe n'amategeko mu Burundi, aho musenyeri wa diyoseze nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana yasiguye icari c'ubumwe bwuzuye.
Uriyerekana ntiburirimbwa gusa, burigaragaza mu ngiro no mu ngendo, burishira habona mu gusangira vyose, ibiryoshe n'ibibishe, ibiruhisha n'ibinezereza, niho bwunga imvune, bugakiza ibikomere, bukagarura ubucuti. Ubumwe bwuzuye burashikana ku bitangaro bene bwo, bakumva ingufu zidasanzwe mu byo bakora, bakaronka ubwenge burengeye bujya bw'umwumwe, kuko tubiri tuvurana ubupfu, kandi umuntu yifasha gusara atifasha gusaba. Buraheza bukama bwegeranije abana ba ku cibo kimwe, mu kubasangiza atanu umwe akumiriwe, maze agahimbare kamuka ku mubano mwiza, kakabera bose icivugo cy'ubuyizi.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu ijambo giwe yavuze ku bumwe bw'abarundi bwamye kuva na kera narindi.
Ibwazananywe n'amasezerano twagize mu mwaka w'1991, ariko ubumwe bw'abarundi wari umuco karakara k'abarundi, ndetse tunahereye ku intare rushatsi cyamara ntama akidushikiriza igihugu bagidushikirije ari kubera ubumwe bw'abarundi.
Perezida Nkurunziza yagarutse ku vyiza vyamuka ku bumwe.
Ubumwe burubaka. Ubumwe mu bumwe hari inyungu nyinshi. Inyungu ziri mu bumwe ubwa mbere ni urukundo. Abantu bagize ubumwe barakundana, abantu bagize ubumwe barashigikirana, abantu bagize ubumwe barafashanya, abantu bagize ubumwe baratera imbere atakabuza, abantu bagize ubumwe baranesha, ibagura sibike ariko baranesha, abantu bagize ubumwe ibateye byose barabinesha. Mu bumwe hari inyungu nyinshi. Mu bumwe hari umunezero, mu bumwe havamo amahoro. Murumva yuko ubumwe ari imbuto idasanzwe twe gutera mu mitima yacu, ikanaga tukayivomera, igakura ikama ikamugwa. nabuzuku nabuzukuruza
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasiguye aho mugera wo gucanishamwe abarundi wazananye
umuzo bakoloni uje niho rero umugera w'amacakubiri wa mwansi w'ubumwe bw'abarundi uburinjiye gutandukanya abarundi mu bijyango yabo banashaka no kwatandukanya no mu ngo bazana amarate imetero amakompa bapima imitwe bapima amazuru bapima imisaya bapima imbavu bapima amaguru ati wagenda hari winaka ukacugende bashaka kwiparati nimoto watugenda urumutuzi watugenda n'iyo ni izina uri wagenda turumuhutu bashubandanye bishabije no mategeko ntabwo umwami w'u Burundi yemeye amacako bira nawe yemeye muzo mura mu mateka y'u Burundi navyo yemeye mwese gisamba iyo ni iteka rikomeye cyane
president Nkurunziza yagereranije umugera w'amacakubiri n'uburozi abarundi bari haraciye imyaka irenga ijana umuti w'ubwo burozi yamenyesheje ko abarundi bawuronse kugira ngo bashobore kwirogora
ndashima cyane ko no munsi dufise umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwo ni umuti wa mbere tukatwirogore udashaka kuba umuti ashayigira dutegereza kunywa niba tushaka gukira kugira kabiri dufise umugwi w'igihugu ujejwe amatati y'amatumunani matungo uwo ni umuti tuza kunywa dufise umugwi twaragishizeho umugwi ujejwe ubumwe ubwo bw'abarundi no kwanywanisha si no mugwi ni inama y'igihugu uwo ni umuti tuza kunywa twirogore tabise kwego gumuhuza abarundi hama rero hacihaza inkinzo yo gukinya ivyo bikorwa byose n'ugwego twari dushizeho rujeje kugwanya ihonya bwoko n'ubundi bwicanye kagobera bunwa
mu myaka yahera ivyo biro byahora bitangurwa n'inkuka y'imisa bigakurikirwa na defile ariko no munsi bikaba bitabaye gitega Fidel Antoine Nsabimana juri ya America
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya America ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Rwanda naho muri uku kwezi kwa kabiri ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi gitangaza ko kizoteza cyamunara imitungo y'umuryango wa Gwigara Asinapol Nibintu bibandanye kuvugwaho n'abantu banyuranye abavuganye n'ijwi rya America bamwe bavuga bati umuryango ushobora kuzinjira mu bukene abandi bati ntacho bibabwiye inkuru ya mugenzi wacu Eric bagiri ubusa
Giburi minota ibarirwa muri 22 niyo umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi Nyarugenge mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali yakoresheje asoma imyanzuro ikubiye mu cyemezo cy'urubanza hagati y'abahagarariye uruganda rwahoze ari umunyemari ukomeye Asinapol Rwigara n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority n'icyemezo umucamanza yasomye uruganda rw'itabu Premier Tobacco Company ruhagarariwe n'uwamahoro Anne Rwigara naho Rwanda Revenue Authority yari hagarariwe n'abanyamategeko babiri Maître Clément Gatera na Maître Bajene Byiringiro ikirego cyihutirwa cyata andwe nabahagarariye uruganda rw'itabi bavuga ko Rwanda Revenue yatwaye ibikoresho birimo mudasobwa z'uruganda ndetse n'ibitabo by'ubucuruzi ibi ngo byabaye inzitizi zikomeye zo kutabasha gukomeza imirimo bavuga kandi ko Rwanda Revenue yashyize ubwitambike ku makonti ya Premier Tobacco Company ari muri Giti Bank ndetse na Eco Bank yafatiriwe icya gatatu ngo Rwanda Revenue yafatiriye ububiko bw'ibicuruzwa byarangiye ndetse n'ibikoresho bitumizwa mu gukora itabi byaheze mu bubiko bw'uruganda Izo nzitizi zose bagasaba urukiko gutegeka ko zakurwaho uruganda rukongera gukora. Mu byo bavuga bahombye abahagarariye uruganda rw'itabi bashimangira ko batakaje abakiriya babo ba buri munsi, ibicuruzwa bimaze amezi arindwi birimo kwangirika, imiryango y'abagera kuri 200 bamaze amezi arindwi badakora, ndetse n'ibihombo leta ubwayo yatewe n'uru ruganda kuba rutagikora. Uru n'uruganda bavuga ko rwatangaga miliyoni 300 z'imisoro buri kwezi. Abanyamategeko bahagarariye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Maître Clément Gatera na Maître Bajene Byiringiro basobanura ko uruganda Premier Tobacco Company rutigeze rufunga ko bafatiriye gusa ibitabo by'ubucuruzi mudasobwa ndetse n'ububiko bw'itabi ryamaze gukorwa bavuga ko banasabye uruganda kuza guhabwa za fotokopi z'ibitabo bakoreshaga mu bucuruzi bakazana flash disk bagahabwa amakuru yose bifuzaga muri mudasobwa bavuga ko amakonti y'uruganda atafunzwe ko banyururuganda bemereye gukomeza gushyiraho amafaranga ariko batemereye kuyakuraho bagasanga nta mpamvu y'ikirego cyihutirwa kuri bo kidatandukanye n'ikirego kiremezo bemeza ko ibyo bakoze byose byubahirije amategeko bakavuga ko ibyabaye kuri PTC yari ingaruka zo kutishyurira ku gihe imisoro ingana na miliyari 5 na miliyoni 600 z'amafaranga izi maka z'impande zombi umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yarazisesenguye maze yanzura ko ibikoresho by'iyi PTC yakoraga itabi byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza yanavuze ko amakonti n'ububiko by'uruganda nabyo byafatiriwe mu buryo bwubahirije amategeko, bityo ko ntaho yahera ategeka ikigo Rwanda Revenue kubisubiza. Umucamanza yavuze ko nta kimenyetso gitangwa n'abahagarariye uruganda rwo kwa Rwigara kigaragaza ko Rwanda Revenue Authority yafunze uruganda mu gihe Rwanda Revenue yo igaragaza ikimenyetso ko icyo yakoze ari ugufatira gusa. Ibyo kudahemba abakozi mu gihe cy'amezi arindwi ashize, umucamanza yavuze ko byabazwa abahagarariye PTC. Nyuma y'ibyo byose, umucamanza yanzuye ko ikirego cyatanzwe na Premier Tobacco Company nta shingiro gifite, kandi ko ibyo Rwanda Revenue yakoze biri mu bubasha bwayo. Ategeka kwifatira riguma uko riri kuko rikurikije amategeko, yibukije kutishimiye imikirize y'urubanza yajurira asoza urubanza atyo. Hanze y'urukiko hagaragaye benshi mu bakozi b'uru ruganda n'abavandimwe b'umuryango wa Rwigara bimyoza, abandi bazunguza imitwe biko mu mucamanza bamushinja kubogama.
Tuceceka tukabura uko twabigenza duteze. Niba umucamanza avuze ngo babuze ikimenyetso, namwe abanyamakuru mutubabariye tukajyana ku ruganda tubereka abasekirite ba Rwanda Revenue bahari n'imbunda, mutubabare n'ubutugende tubabereke, namwe mujye mutangaza ibintu muvuga ati twabyiboneye. Abasekirite bafite imbunda
ku rwanyu rwo mucamanza yabagamye
cyane. None se niba umwavoka wa Rwanda Revenue avuga ngo uruganda rurakora, uburanira urukiko akavuga ko hariho abasekirite ba Rwanda Revenue, nta nibyo yasomye ko yivugiye ngo uruganda rurakora, uwunganira uruganda akavuga ati rurafunze hariho abasekirite babo. N'urukiko rwari kuza ruvuga ati tujye kureka ikimenyetso, tujye kure urwo ruganda, kuri urwo ruganda rukora rukareba ko hariho abasekirite bagahita babona abasekirite ba Rwanda Revenue.
Abandi nabo bati
ntabwo ari uruganda rwonyine barashaka ibintu byose nibo babirinzi.
Ni ukwica abanyarwanda imbaraga, ni ukwica abanyarwanda. Abanyarwanda bangana gutya bakoraga, noneho kuburanyi uwabakoreshaga bakabura n'icyabatungaga bakabujyana no kurebera.
Anne Rwigara wagaragazaga akababaro ku masura yabwiye Ijwi rya Amerika ko bazajurira icyemezo cy'umucamanza. Asinapolo Rwigara yapfuye mu ntangiriro za 2016 ku mpamvu n'amagingo yazitavugwaho rumwe, ku butegetsi yazize impanuka naho kubagize umuryango n'ubutegetsi bwamwirengeje. Diane Shima Rwigara imfura ya nyakwigendera Asinapolo Rwigara washakaga guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu 2017 ntabigereho, ubari mu buroko arari rw'ibyaha birimo cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Arahurira na nyina umubyara Deline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki. Ku isonga bajya kubafata ku ngufu wabo mu Kiyovu mu mpera za 2017 baregwagamo no kunyereza imisoro. Ni imisoro nayo bavuga ko itigeze ibahishingiye kuri politiki. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Inyuma y'icyemezo cya Sentare ejo ku munsi wa mbere muri uku kwezi kwa kabiri, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi kiremeza neza ko kizoteza cyamunara imitungo y'umuryango wa Rwigara Asinapol. Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iki kigo gitangaza ko cyishyuza umuryango wa nyakwigendera Rwigara Asinapol amafaranga na miliyari 5,600,000 akomoka ku misoro batishyuye. Kugeza ubu iki kigo kivuga ko cyatangiye kubarura imitungo bafatiriye izavamo bwishyu, nubwo bemeza ko batinze guteza cyamunara. Umuyobozi wa Rwanda Revenue Tusabe Richard:
icyabitindije nanone ni amategeko, hari bigomba kubahirizwa. Banyiri PTC bafitiye imyenda abantu benshi cyane cyane amabanki. Ayo mabanki hari amafaranga bishyuza ko nabo bakoze ubuhemu bwo kutishyura ku gihe, nabo bakaba bashaka gutangira inzira yo guteza cyamunara. Iyo rero inzira yo guteza cyamunara itangiye, ni ukuvuga ngo habaho igenagaciro ry'imitungo. Bafite imitungo myinshi itari PTC gusa, natwe twakora ibyo amategeko adusaba byo kugena umutungo w'imitungo yabo, agaciro k'imitungo yabo. Nibyo byadutinje mu by'ukuri, ariko icyo nakwizeza cyo ni uko uku kwezi kwa kabiri turakorana n'abandi bantu bafitiye amafaranga kugira ngo dushobore kureba ko bagaruza amafaranga babafitiye, natwe tugaruza amafaranga bafitiye leta. Tukaba rero twizera ko muri uku kwezi kwa kabiri iyo procedure yose izarangira, tugatangaza tukareba niba aricyo dushobora gukuramo.
Kugeza imitungo yafatiriwe ntizwi neza kuko banyura ubwite ntacyo bifuza kubivugaho. Ariko navuganye n'umusesenguzi John Ntwari Williams wakurikiranye iki kibazo mu itangazamakuru, avuga ko umutungo w'uyu muryango atawuzi neza, ariko hari yazi yagiye isobanurwa na banyura ubwite.
Ibyo yagiye bitangazwa na mbere hose na Diane Rwigara mu biganiro n'abanyamakuru 2014
2015 cyane cyane kuzamuka kugeza muri 2017, harimo ko imitungo yabo n'ubundi hafi ya yose iri mu gihugu, ko ari ndafite hanze y'igihugu, iri mu gihugu yasaga naho hafi ya yose yarafatiriwe, ko ari ibanza bitari bicyubakwa byarahagaritswe bitacyubakwamo, ko hari ibibanza b'expropriement abantu bishye abaturage amafaranga akaba ka miliyari, hariya hari inyubako za RSSB ariko bakaba tarabashe kuyasubizwa kandi ntibabashe kubikoresha. Ejo bundi rero 2015 ubwo inzu yasenywaga yabo, inyuma yaho baje gucibwa n'amafaranga. Diane Rwigara yatangaje mu kiganiro cyane nawe inyuma yaho gato ko bacibwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni 300 z'amanyarwanda hejuru yazo, ku mpamvu zo kuba batarabashije kwisenyera bagasenyerwa, aya akaba ayo kwishyura ibikorwa byo gusenyerwa. Ibyo rero hejuru yabyo mu kwezi k'ugushyingo 2017 nibwo umuyobozi mukuru wa Rwanda Revenue Authority yatangaje bwa mbere ko uriya muryango usabwa kwishyura imisoro ikaba ka miliyari 6.
Uyu musesenguzi avuga ko ibyagiye biba kuri uyu muryango bishobora kuzatuma usubira inyuma mu rwego rw'ubukungu.
Biragara ko umutungo wabo wagiye uhungabana kenshi ungana kenshi, ariko kuba waragiye uhungabana ntibarwe hasi burundu si igitangaza ko babonye agahenge. Ndavuga mu mikorere, simvuze ko mu mutekano ntako bafite, ndavuga mu mikorere bashobora kuba bakomeza bakora kare bagatera imbere, ariko ukuri kwabyo kwa nyuma kuzwe n'umuryango. Ntabwo navugira umuryango kuko barahari bakwivugira kuvuga ngo bakomeza cyangwa ntibakomeza, banakomeje ariko birumvikana ko miliyari 6 n'amafaranga menshi wongeye kuri izi zose bagiye batangaza inyuranye mu bihe binyuranye bagiye bacibwa, wongeye kukuba konti zabo ubu ngubu zifunze, uruganda rudakora, n'andi mafaranga bavuga akayabo katigeze batangaza umubare bavuga yakuwe mu rugo, birumvikana ko ni kongera gukomeretsa inkovu. Aha ndi kuvuga mu bijyanye n'umutungo.
Mu gihe hari abagaragaje ko uyu muryango wahuye n'ibibazo ku bigendanye n'imitungo yabo, hari abandi cyane cyane abaturage bo mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba aho uyu muryango uvuka, bemeza ko iki kibazo kireba abanyura ubwite.
Hano ni kitwa mu murenge wa Mubuga, kuko njyewe najya nsoma no ku bipapuro by'inganda ze nkasoma ngo Rwigara Sinapoli, kugeza na n'ubu nta kazi yase, nta wishimye, nta nubabaye. Nkatwe tutazi ibyo bintu, nta nicyo biturebaho, nta nicyo bidutwaye.
Burya wakwita no ku kintu nawe ugifitemo uruhare, none se nkabiriya ko nta ruhare umuntu aba bifitemo, ni ukubyumva gutyo kimwe nk'uko utanabyumva.
Mu mujyi hano ku Rwanda ngo bavuze ngo niyo kwa Rwigara ngo bamubujije kwiyuzuza ngo yubatse nabi, kandi izindi nawe ziri iruhande rwayo zose zuzuye. Iriha yakukibuye umuntu yahingutse ariye ku Rwanda, bari barakize kera rwose. Rwigara yari afite n'amamodoka, yari umuzungu, yari umuzungu wese kubera umwirabura, ubundi yari umuzungu.
Ndamuzi na se na nyina, nari mbazi, biratubabaza nyine.
Ibyo ni uruhare rwabo, ibyo bakora barabizi, n'ibyo baharanira barabizi. Abababaye nyine twumva yenda bababaye barimo n'ubutabera regenda buzabicukumbura bukabibona.
Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize rimwe mu jambo nyamukuru rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mugoroba uko itariki ya 20 ukwezi kwa mbere, abagabo benshi bari bambaye neza barangije gufungura mu ruriro i Kabul umwe hoteli, Kabul Intercontinental Hotel, barahagurutse bafata imbunda zabo batangira kurasa mu bantu baraho. Bahise bakomeza kugenda mu birongozi by'ihoteli bashakisha by'umwihariko abanyamahanga ngo babice hamwe n'abategetsi muri guverinoma ya Afghanistan. Ibyo byamaze amasaha agera kuri 17 bihagarikwa n'uko abasirikare bashinzwe umutekano bafashijwe n'abasirikare ba Norvege bishe abakoresha iterabwoba 6. Kugeza icyo gihe abantu byibura 22 bari bamaze kwicwa n'abo bagabo bari bagabye igitero. Abahasize ubuzima baturuka mu bihugu byinshi birimo Ukraine, Afrika y'Epfo, Ubudage, Ubugereki, Kazakhstan, Venezuela, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana harimo na Afghanistan. Icyo gitero ni kimwe mu bisa n'imaze kumenyerwa. Mu mezi menshi ashize, abatalibani bagiye bagaba ibitero mu runywero, mu mahoteli, mu ruriro, ahantu hose abanyafuganistani bashobora guhurira n'abagenzi b'abanyamahanga bakaganira. Abatalibani bashishikajwe no gushyira Afghanistan n'abaturage bayo mu bwigunge, babatandukanya n'abandi bantu bo ku isi. Ni muri urwo rwego bakoresha urugomo bagerageza kubashyiramo ingengabitekerezo yabo isobetse. Abatalibani barabuza Abanyafuganistani kubaho mu mahoro, bababuza amahirwe yo kubaka ubuzima bwabo ngo babeho ubuzima rushireho kuba bwiza. Amerika yamaganye yivuye inyuma igitero ku hoteli Intercontinental i Kabul, byanditswe mu itangazo rya Secretary wa Departement ya Leta muri Amerika Rex Tillerson rigira riti: "Twunamiye abantu bose batakarije ubuzima muri iki gitero, baba Abanyafuganistani cyangwa abaturage b'ibindi bihugu. twifatanije mu mubabaro n'imiryango yose n'inshuti zabo bose bishwe kandi twifurije abakomeretse gukira vuba. Iryo tangazo rikomeza rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashima abashinzwe umutekano w'igihugu cya Afghanistan ku butwari bwabo mu gusubiza iki gitero. Turavugana n'abategetsi ba Afghanistan ku byerekeye amaperereza kuri iki gitero. Secretary Tillerson akomeza agira ati twabonye ko abatalibani bigambye uruhare rwabo kandi twamaganye imitwe y'iterabwoba ku bitero igaba ku banyafuganistani no ku bakozi b'abanyamahanga bakorera kuvugurura Afghanistan. Ati Amerika yifatanije na guverinoma n'abaturage ba Afghanistan. Turakiyemeje dukomeje gushyigikira Afghanistan mu bikorwa byayo bigamije kugera ku mahoro, umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyabo. Urugomo nk'uko ababyiboneye i Kabul babivuze nta mwanya rufite muri Afghanistan cyangwa ahandi ahariho hose ku isi.
Ijyari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha, turabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Fatuka Lalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye na Aloise Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ndabifuriza umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.